Muri komine ya Rugombo abanyeshuri barenga 300 bo mu mashuri y'intango n'abagera kuri 50 mu mashuri yisumbuye nibo bamaze guheba amashuri muri kino gica cya kabiri cyo umwaka w'ishuri wa 2016 ushiru wa 2017. Martin Niyonsaba ajejwe inyigisho muri komine Rugombo avuga ko ivyo biriko bitumwa n'inzara izuri inzara ngaho mu Rugombo.
Tufatiye kuri ishuri nshingiro cyo bita les trois premiers cycles abana bahevye ishuri bagera ku 366 kuvuga abahungu 188 n'abakobwa 208 twa dufise igitigiri kingana n'ibihumbi 225 444 urumva ko ico gitigiri naho ari gito mugabo ico nyene cyari gikenewe. Amashuri ya secondaire bahevye abana 50 ni komine yose kuvuga abahungu 34 n'abakobwa 16.
Abanyeshuri bakina nata bakaja ku ishure n'abasanzwe bafungurirwa ku murango ivyo bita cantine scolaire. Abanyeshuri bo ku ishure ry'intango rya Rukana ya mbere ahasanzwe hari yo cantine scolaire baremeza ko bamwe mu bigaho badafungurirwa bahevye ishure. Sengiyumva Shadike na Cyongera Jacksoni ni bamwe mu banyeshuri bo kuri Rukana ya mbere.
Bavuyemo kuginza badufasha kuko abanyeshuri benshi bavuyemo kuginza
abavuyemo kuginzara bahunga muri Kongo bisaba ahubwo mwige mudufashe abo babishoboye kudufasha jene yumva jene nabi na nabi birashobora kuko bo kumva ngo jene nange nagiye muri Kongo kuginzara nyene.
Abavyeyi bo kumutumba Rukana muri komine nyene ya Rugombo bavuga ko babuze bo bacira nayo bamira ibibondo vyabo bigenda ku ishuri n'inzara munda. Maniragaba Emmanuela avuga ko ivyo bariko barabona muri kino gihe vyatumwe n'uruzuba rwatse rugatuma batimbura asaba kohogira abagira neza bagarukirako.
Turamerewe nabi cyane kubwa inzara izuba ryaratse gose ibyo twarimye byose byarumye nta kintu na kimwe byose byarumye bimuyonga none rero ikijyanye n'inzara nico kitugeramiye cyane abantu benshi bariko barahunga abana benshi baragwandagwanda kubwa inzara bikatuma naho bajya mu vyigwa bagenda ku buryo bw'uko baba baraye ubusa bakagenda merewe nabi cyane mu kuko muhira bataronka uko bafungura keshi ababyeyi benshi basigaye ngahantu no kwihagarikira bagenda mu misozi gusega abana hari gihe baronka uko kujya dukeye rwo gusamura bugacha abana banyavuta mu kujya ku ishuri ico ariko basaba nuko batugarukirako kuko igitigiri nyamwisha abantu bariko baraherera mu buhungiro muri Kongo.
Umuyobozi ajeje inyigisho muri komine Rugombo avuga ko haragahengwe araho ishirahamwe PAM rijejwe ibifungurwa ku isi cyuguruye cantine scolaire. Martin Niyonsaba avuga ko hamwe umugambi wo gufungurira abanyeshuri ku mashure wo kwiragizwa ku mashure yose byotuma abana badaheba amashure.
Umuntu ariko ariweza kubera igikorwa cya PAM. PAM ifasha kugaburira abana ku mashure atandukanye ashika 18 yo muri komine Rugombo. Ibitigiri kuri ayo mashure byaragabanutse cyane kuko abana barafungurirwa neza kandi bakiga neza. Nabo bandi baheba ni mashuri atarashikirwa na PAM kandi tukuma dusaba yuko PAM yogira uwo mugambi ukasasagara ku mashuri nka yose byo dufasha kuko ibitigiri by'uno mwaka afatanije n'umwaka ugeranije n'umwaka uheze ntibisa byo n'umwaka byaragabanutse cyane.
Ivyo uko abana baheba amashuri bivugwa mu makomine y'intara cy'ibitoke arangwa mu inzara. Umuyobozi w'inyigisho muri iyo ntara aremeza ko ari abanyeshuri bamaze guha amashuri kubera iyo mvo. Egide Ngendambizi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abajejwe inyigisho ku rwego rw'amakomine bataramushikiriza ibitigiri by'abanyeshuri bamaze guheba amashuri kubera inzara. Mu cibitoke Evariste Nzikubanya nka Ijwi ry'Amerika.